ibyo indundi culture amakuru mu kirundi
izo ningengo nkuru nkuru zikurikira utuzu tw'ubudandarizo 14 twarahiye turatokombera mu isoko ya Cibitoke iri muri komine Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ku mugoroba wo kuri wa gatano bitumwe n'umuri atawe meza neza ico wavuye ko wahadutse mu masaha y'umugoroba iryo soko nyene rimaze kugagwa ameza ari kara batandatu abahuza bakorera ku mitumba itandukanye muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza badahawe agaciro kabute bari bandikiwe buri kwezi ivyo bituma ibikorwa vyabo byashimwa n'abanyagihugu tarangugwa neza iyo ningorane yiyongera ku bukene bw'ibikoresho by'akazi bari bafise abakora umwuga wo gukora amashugwe bakorera mu gisagara cha Bujumbura nabo bavuga ko bafise ingorane zijanye n'ibikoresho bimwe bimwe muravyumva murano makuru muri komine Kayanza y'intara ya Butanyerera tubabwira abarimye bidogera te bagisekeza ryo kugura umwimbo w'ibigori ryari gutangurana n'iyindwi turiko turasozera kushika n'ubu ikibanza coweganijwemo kiracugaye aya nayandi ni mu ndasubiye kubaramutsa ano makuru mugamo yashikirizwa na Kristalize Harerimana fatikanije muhinga bw'ivyuma na Mathieu abona Yesu tuyahere mu bijanye n'umutekano utuzu tw'ubudandarizo 14 twarahiye turatokombera mu isoko ya Cibitoke iri muri komine Cibitoke nyene mu ntara ya Bujumbura kubera umuriro atawe meza neza ico wavuye ko wahadutse mu masaha y'umugoroba iyo soko nyene rimaze kugagwa abadandaza bakorera ubu bari mu gahinda basaba kugarukirwa ko yamara bemeza ko bake muri bo aribo bari basanzwe barakingishirije vyabo mu mashirahamwe y'ubwishingizi utwara komine Cibitoke asaba ko boja baritura amashirahamwe y'ubwishingizi ni nkuru tubaza Alex Nkeshimana
utuzu utwo kudandazamwe 14 nitwo twaraye duhiye dutewe n'umuriro turatukombera muriro wadutse mu isoko nkuru ya komine ya Cibitoke hari nk'isaha zirenga gato 12 zo ku mugoroba gukomeza neba komine Cibitoke na Geneza Eloge abitumenyesha uwo muriro wadutse muri kioske irimo ibidandazwa vy'amazi amavuta n'utundi tunyobwa n'ibindi muzikikuje iyo soko abanyagihugu harimo abadandaza ndetse na za kizimyamwoto yavuye ibujumbura uwo muriro warashoboye kuzima utararandagata mu isoko hose vyononekaye gushika ubu ngo ntibiramenyekana neza kuva mu gitondo kuri munsi wa gatandatu hariko harakoregwa ibikorwa vyo kwasukura hanyuma hakurikire gutondanuza ivyononekaye sane ba komine ya Cibitoke aremeza yuko hari bamwe bamwe bikise mukiza barasahura mu gihe abadandaza bariko barasohora utwabo kugira ngo babikize uyo muriro na Geneza Eloge arongoye iyo komine ahamagarira abadandaza kuja baribuka kwitura amashirahamwe y'ubwishingizi assurance mu Faransa kugira ngo bakingire ibidandazwa vyabo igihe kwaduka umuriro gushika ubu icatumye uyo muriro waduka muri iyo soko ya Cibitoke ntikiramenyekana
Alex Nkeshimana muri komine ya Cibitoke indundi kituye
Alex Nkeshimana isekeza ryo kugura umwimbo w'ibigori leta yari yemereye abarimyi ko ryari gutangurana n'iyindwi turiko turasozera gushika n'ubu ntiriratangura muri komine Kayanza y'intara ya Butanyerera ikibanza co kweganijwe mu uwo mwimbo gushika ubu kiracugaye ikigo c'igihugu kijejwe kuwegeranya anagesa mu Kayanza gisigura ko iryo sekeza ryabujejwe gutangura nuko gushika ubu mu bubiko hakiri toni zine n'igice z'ibigori vyegeranijwe mu mwaka uheze zitaragurishwa hamwe nuko hataratangwa ibikoresho bikenewe mu kwakira umwimbo mushasha muri ico gice ariko umwimbo witezwe gushogwa uyu mwaka ushobora kuba muto kubera ingorane abarimyi bagize inkuru tubaza Yohani Nahimana akora i Butanyerera
mu gihe twaja kunyubakwa zijejwe kwegeranirizwamwo umwimbo ziraho biti gatwaro aho naho hakaba ari mu gisaha ca Kayanza twasanze imiryango yugaye tubaje Jean Pierre Ndagijimana umukozi w'ikigo cy'igihugu muri komine Kayanza kijejwe kwegeranya umwimbo w'ibigori nuko bigura arico anagesa yatumenyeje ko bataratangura kugura intete z'ibigori imvo ituma icyo gikorwa kitaratangura ngo nukubera ko mu bubiko hakiriyo itoni zine n'igice z'ibigori byegeranijwe mu mwaka heze ariko gushika ubu bitaragurishwa kugira hashobore kuboneka ikibanza cyo gushiramo bishasha vy'uno mwaka ikindi ngo ntibararonse imifuko n'imiti bikenewe kugira bakire ivyo bishasha akaboneraho n'akaryo kugusaba icyo kigo cy'igihugu anagesa kuraba icyokorwa mu kubaronsa ivyo bikoresho kugira icyo gikorwa gishobore gutanga kurangura ku kibazo cyuko Jean-Pierre Ndagijimana yo bafite ishizere cyuko hazokwegeranywa umwimbo ushimishije amenyesha ko kubera ikirere gitagenze neza no mwaka icyo cizere atari cinshi uwo mwihezo wa Jean-Pierre Ndagijimana ukaba uhurizwa ko nabarimye hamwe n'abadandaza aho bavuga ko umwimbo w'uno mwaka utabaye mwiza biturutse hanini kwibura ry'ifumbire aho ngo nabari barishe amafaranga yawo atahubigeze baronka muri kindo gihe rero ngo umwimbo wabonetse ahanini nuwo gufungura suwo gushora ikindi baba barimye canke abadandaza basaba ngo nuko vyo bavyiza igihe cyose bashoye uwo mwimbo mu kigo anajesa bocha baronswa amafaranga ubwo nyene kugira bamwe bikenure abandi babandanye ibikorwa vyabo vyo kudandaza mukamenya ko ikiro cy'intete z'ibigori muri kino gihe kigurishwa amafaranga 1,500 mu isoko rikuru ryo mu gisagara ca Kayanza mu gihe igiciro cashinzwe na leta ari amafaranga 1,700 muri komine Kayanza n'intara butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Jean Nahimana abakora umwuga wo gukora amashugwe bakorera mu gisagara ca Bujumbura nabo bavuga ko bafise ingorane zijanye n'ibikoresho bimwe bimwe biva hanze ibindi biva mu gihugu bikabashikira bizimvye kubera ingorane zo kuyunguruza zatumwe n'ubukene bw'igitoro mu gihe berekana ko ubu urugero rw'abarondera amashugwe bagabanutse bafatiye mu minsi heze abo banyagihugu babona ko leta yoshigikira abakora umwuga kugira boroherwe Olivier Kwizera
muri ico kibanza hanini gurishirizwa nk'amashugwe kiri mu gisagara cha Bujumbura aho benshi bita Atene ni kibanzo gishitsemwo mu gatondo ubona abantu baje kurondera amashugwe kuko kiri mu bwoko bwinshi bwayo bamwe mu bakora umwuga wo gukora amashugwe twavuga bavuga ko muri iki gihe byahindutse aha batanga akarorero k'abaguzi bagabanutse aho mbere basigura ko byavuye kubahurumbira uwo mwuga
mu gihe giheze byarapfuma kubera ababikora twari bake tugereranije n'ubu nta bakiriya tukironka dufatiye nk'abo twahora turonka kera ubwo umuntu atanguye kwidoga mu kazi haba hariho ibintu bitagenda neza uvuga kera nyamba nararonka yo mfungura nkaronka yo nambika umuryango abana bakiga ariko ubu nyene bikaca byanka kwibyo byankenerwa byose ndabikwiza urumva ko haba harimo gahaza
byagiye nk'abantu benshi kandi ibintu bimaze kujya nk'abantu benshi hata haba kugabangura n'abakiriya urumva abo waronka kare muri bake yasoba gukironka bimaze kugwira ubu dasaba tegereza ko haba
mugihe berekana ko mu Burundi amashugwa hari ariki kibazo kibahanza ari ingene bayashikira kubera ingorane zo kwiyunguruza ikindi abo banyagihugu bamenyesha nuko hari ibikoresho bakura hanze ibyo bagasigura ko bizimbye gose
aho arimigwa aragwiri arahari titwovuga ngo nta mashugwe dufise ahubwo abakiriya ni bo tudafise
byoroha cyane kubera bimwe bimwe birava hanze hariho ibintu twitwa ngo na mashifo by'amamose n'ibintu by'ibambaraje byo gufunga amashugwe hakaba rero n'amashugwe yandi twegeranya aha mu ntara nyine z'iwacu aya ava hino mu ntara zo hino igituma azimba nayo matike nyene yo ku mabarabara kubera baraca ahantu bagashika ku mabariyeri bakaba batonze ibitansi
abo badandaza bose babona ko icyo gisata cyoshigikirwa ku neza y'igihugu eka no ku neza y'imiryango yabo
nk'uwo kwiyumvira icyo cyiyumvira cy'amashugwe akagishyiramo imitahe hanyuma akaturimira amashugwe dukura hanze kugira ntidusubire kuyakura hanze byo dufasha cyane
dusaba ko twoshigikirwa ariko bimwe bimwe bikunda kuherera mu majambo gusa imvugo ntiringire
amashugwe afatwa nk'ikimenyetso cy'ubwiza mbere agakoreshwa nk'ibisharizo mu manza zitandukanye gushika bamwe mu bakora umwuga gukora amashugwe bavuga ko amashugwe afite akamaro kanini ku binyabuzima kuko akwega ibikoko bimwe bimwe nk'inzuki ibinyugunyugu n'ibindi
Radio Indundi Culture
Hadyo indundi kitano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Buhumuza abahuza bakorera ku mitumbi itandukanye muri komine Ruyigi iyo ntara bari dogete bajya gashiruka bute bari bandikiwe buri kwezi amezi ari karabatandatu bamwe bemeza ko batakaronse batawe n'insiguro ivyo bituma ibikorwa vyabo vyashimwa n'abanyagihugu bitarangurwa neza n'ingorane yiyongera ku bikoresho vy'akazi bari basanzwe bakenye aho bahuza barasaba ko nabo botunganirizwa bakanaronswa n'ubujyo bwo kuyunguruza pantaleo nta karutimana
nkuko bivugwa n'abanyagihugu ku mitumba ya komine Ruyigi ntara ya Buhumuza muri rusange igikorwa cy'abahuza kirashimishije kuko begeraye aho injyana ziba zabereye naho biri uko ngo ntiborohewe mu gukora kuko kuri 15 batanu bonyine aribo baronkejwe impuzu zikinga imvura ni mu gihe atabirato bishobora kurinda amahwa n'urume bararonswa kandi kenshi bibasaba kunyegera mu mashyamba arimwe amahwa ikindi banegura na gashiru kabute kadafashe bikunyogwa nuko batakaronswa ugihe eriya museke yaserukira ugo gwego gw'abahuza ku mutumba wa mubavu ni muri zone bweru akamenyesha ko baheruka gashiruka bute mu ntango z'ukwezi kwa mbere ibica bibananiza no ku yindi mitumba twakiye ko hari n'abavuga ko badafise aho bakorera kubera umugambi wo kubaka ibiro by'imitumba wari watanguye mu mwaka w'2020 utike dusozegwa hakaba n'ibiro bicubakwa bamwe muri abo bahuza basaba ko hoba amahugurwa mbere hagategurwa n'udufaranga two kwiyunguruza bakabikora bagononokewe mu Ruyigi ntara ya Buhumuza Pantaleo Ntakarutimana Radio Indundi Kirutire
Pantaleo Ntakarutimana iteba ryako gashiruka buteka ni riridogegwa n'abakorera hitwa Mugoboka aho ni muri commune Mukaza mu ntara ya Bujumbura abahuza bakorera bashikiriza ko batakironka gasabuni umukuru w'ugo rwego asaba ko gomenyeshwe kire
abo bahuza bo kuri uwo mutumba bidoga ko agashiruka bute leta y'u Burundi rimaze igihe ibaha ubuhaheza amezi ashika atandatu batakaronswa
ubu nkatwihaheze nk'amezi arenga kanda gaba gusa rire cyatwiyumviye ko mugabo giye twarahira nta twarahiye katuzokora witangira bene gihugu n'igihugu no kunganiza bene gihugu atankunze umushahara kubera twabonyeretse twiyumvira ko kavuti katubahaya gasabuni
niyo bishitse bakakaronswa berekana ko kataza kugihe nk'uko nabivuga
tumenya ngo gashika umwanya ungano ku tumenye ne bigenda gashika utorera yuko tumenyesheje ko wakaduha iyo mpamvu yo twasha tuvuga uti mu gihe bagategekana iki bo tubwira koza karashika kugihe tubwiwe ati kazoza karashika mu minsi nganuko bahora bakadu
abo bahuze basaba ko leta y'u Burundi yabizeye ikabashinga amabanga yobaha akugashiruka bute kugihe kugira baronke uko bikenura
basaba re nimba baragategekana iki bo gerageza bavuga uti mu meza nganuko tuzaza turakaronka uko
urongoye quartier Mugoboka Abubakar Misigaro avuga ko ico kibazo amaze kucumva ariko gusaba ko leta y'u Burundi yabizeye yojira bafata nkuko abandi bafatwa kugira ntihazokwaduka ingorane zo gusaba ibiturire
yasaba yuko umuntu wese azi yuko yizewe mu mabanga nawe ategerezwa kuronswa gasabune nkuko nabandi bakuru bakaronswa nabo bizewe mu mabanga n'igihugu kubera yuko bujya ntushobora kujya gukora iyo bakoze keshi tagashiruka bute hahandi hava na yasabune kuyironderera iyo bagiye kuyihigira rero bikaca bituma haba umwidogo mubene gihugu
umuhuza w'abarundi ariko ashikiriza icegeranyo cy'ivyaranguwe n'ugwego rw'umuhuza w'abarundi kuva muri munyonyo mu mwaka w'2024 gushika muri munyonyo umwaka w'2025 Aime Laurentine Kanyana yaremeje ko agashiruka bute gahabwa abahuza bo ku mitumba kadahagije ariko hari ico kabafasha acasaba ko abajejwe intwaro ku mitumba mu mazone mu makomine no mu ntara bakwiye gutegekanya amafaranga yufasha abajejwe kugarukira ubutungane ku mitumba gushika ubu amafaranga umwe mu bakuru babahuza batatu ba mbere bahabwa angana n'ibihumbi 40 abasigaye bagahabwa ibihumbi 35
yogo inyuma y'imyaka irenga 10 umurisho w'ingoma wandikishijwe nk'itunga ndangakaranga ku rwego mpuzamakungu umuyobozi w'ico kigo anegura ko interano mu butunzi itagaragara Maria Therese Toyi abona kuko kwezi kotunganywa mu gihe cici mu gihugu hiyongereye ingenzi kubwiwe harakenewe n'ishure ryo kwigisha intambo y'ingoma kurikira Maria Therese Toyi
ingoma zagizwe ikintu kiratwa ku isi yose ko tukivana mama faranga aya mafaranga ntiyo ba mu kwezi ku 11 cyangwa ku 12 ho nyene nimvira mbere ko haba hari imvura nyinshi kandi ingenzi sinzi yuko ariho ziba ziri nyinshi icyo nzi nuko abarundi baba hanze bakunda cyane ingoma barakunda kuza muci nk'umuntu yofata ukwezi k'umunani kugatangazwa ko ari ukwezi kukuvuza ingoma ku mitumba yose mu makartie yose nukuri icyo kintu cyo kwinjiza amahera menshi cyane bamwe no mubazivuza buba bavuye mu kwirirwa barayerera kuko gutama ingoma bisaba umwanya wo gutegura hanyuma abana nabo ugwaruka rw'u Burundi nk'ukwezi kw'indwi kose kugashingwa ko ari ukwezi kukwiga ingoma kwezi k'umunani abantu bakaza bariha amahera umwaka wa mbere n'uwa kabiri hari naho itozana amamiliyoni twiteze mu mwaka wa kane n'uwa gatanu abantu bose babihanahanye nukuri mwarawe umuimbo ingene wa mwinshi. Hanyuma abatamzi vingoma erika hovishure rivigisha gutama ingoma. Yoba ari Akademia Internationale kubujo nubutaru murundi mugabo yarisha mahera menshi akamenya ubwo buhiga ni shure cyo kuvyigisha kuko kugumya umuco mukuri ni byiza ariko ubugaranye hari icyo tuba duhomvye.
Wakaba yari Maria Therese Toyi n'umuyobozi w'ikigo cita ivyindimi imico n'imibano muri kaminuza y'u Burundi. Ni hano duciye tugarukiriza ano makuru. Ndabashimire mwese mwari muduteze amatwi. Yakoze Mathieu abona Yesu yakatuma amajwi abashikira ano makuru mwari ko mwashikirizwa na Christa Rizarerimana. Ndabifurije ibihe vyiza. Murakoze.